Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kinyundi mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa 5 itariki 15 y'ukwezi kwa kabiri mwaka 2019 muri kumwe na Frederic Nkurikije. Mu Burundi, umuhuza w'Abarundi aratera kamu gasaba gutunganiza abanyagihugu kubyerekeye amatongo.
Turabuze amahoro abantu nk'aba n'abana, turiko turarara mu gahinga tuzira itongo ryacu, n'itongo ryo ku gisokuru, mba ya sogokuru wacu bamuhambye, batanguye kuhimba, bariko barahubaka. Se Barundi n'ukuri, arabimwe turi mu barabara, n'abana n'ukuri.
Uyo ni umunyagihugu mu gisagara ca Bujumbura ari mu banyagihugu bituye umuhuza w'Abarundi kubijanye n'ibibazo bafise vyerekeye amatongo. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye umugambi w'ubushikiranganji bw'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda wo gusubiramwo iciro hisunzwe imirimo y'abantu n'ukuntu babayeho. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana aratera kamo igisata kijwejwe amatongo gasaba kudatanga amatongo atuma haba amatati. Ni inkuru ya Evariste Nzikubanye nka mu menyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika ari i Bujumbura mu Burundi.
Ni rya gatatu uwo muryango witura umuhuza w'Abarundi umumenyesha ko uri kuranyagwa itongo muri zone Rukaramu kuri uno wa gatanu abagera kuri 50 nta kindi cyabagenza ku biro vya Edouard Nduwimana atari kumumenyesha ko abagera kuri 10 muri bo baraye mu ihero rya mihimba kuri uyu wa kane bazira kwanka kunyagwa itongo. Uno ari mu baserukira uwo muryango yabwijwe rya Amerika ivyo bari baje kubwira umuhuza.
Ikintu tuje gusaba umuhuza ubwa mbere nuko abafunzwe mu muryango barekugwa. Ikigira kabiri nuko abo bantu bariko bubaka mu itongo ryacu bahawe mu ngagara buhagarika kubaka mu itongo ryacu. Ikigira gatatu nuko umuhuza wacu yoraba ingene tworenganuka twebwe bene itongo hanyuma tukarisubizwa. Ikigira kane nuko umutekano wacu ubangamiwe ngo kubahirizwa tugakingirwa nk'abandi bene gihugu.
Abo banyarukaramu bari bagizwe n'abato n'abakuze basanga bariko bazira guharanira ubwigenge bwabo. Uno mukenyezi n'amarira menshi atishavu kuri buramatari w'intara ya Bujumbura avuga ko atacyo yabafashije
gushika n'uno munsi tukatubona buramatari atani icyo bimubariye. N'ukuri turasabye gose nyakubahwa arabicyo yokora kuko twe turabuze amahoro abantu nk'aba n'abana, turiko turarara mu gahinga tuzira itongo ryacu n'itongo ryo ku gisokuru. Ubu ku munsi wejo hari imva ya sogokuru wacu bamuhambye, batanguye kuhimba, bariko barahubaka. Se Barundi n'ukuri, arabimwe turi mu barabara, n'abana n'ukuri. Agira icyaguhereze avuge bamwe turabapfakazi, dufise imfubyi ngaha, turiko tubangara mu ibarabara.
Uwo yatowe kugira atature amatati hagati y'abanyagihugu n'inzego za Leta ahumuriza abamwituye ko hatarenze kuri uno wa gatanu ababo barekurwa. Kandi ko ikibazo cyabo agiye kugikurikiranira hafi. Edouard Imana afite icyo asaba abo banyarukaramu n'abari ko bubaka muri iryo tongo riteye amatati.
Tubabwira ko ari uburenganzira bwanyu kwitura inzego z'igihugu kuko nico zihabereye, ariko kandi nanga menye yuko iyo inzego z'intwaro, inzego z'umutekano, inzego z'ubutumwa zibaga ati koriki kiza muragikora mukitura ababakurira mugabo mu mahoro n'umutekano, ivyo vyiza atakwenda kugira kagumu. Uwa bari ko barubaka ijoro nuvuga ko none ku mutima n'umateko babumva yuko ivyo ariko barakora bitekwe n'amategeko. Mu isanzwe nta muntu afite itongo ryiwe yahawe biciye mu mategeko yubaka ijoro cyangwa acungira inzego z'umutekano. Byumvikana rero yuko nabone ivyo bariko barakora nkumbure barumva yuko cyari kuba byiza abanje bagatenyenya niba arisindira bakubaka ku mugaragaro ku murango izuba riva. Nta muntu yubaka ijoro rero mu itongo ryiwe, ni kuvuga yuko nabone bari cyo bari kuba ariyotsa. Icyo tuma twasaba yuko abatwumva twagira tubatera kamu yuko izo nyubako ziko zirubaka ku ijoro, izo nyubako ziko zirubaka kwa matongo akirimwo ibibazo zotenyenya ntanzira ikirasha, hanyuma nibamara kuzegukira beze bubake bikiye mu mategeko kandi batikinga ikinywayo.
Reka n'igisata kiraba ivy'amatongo cagirizwa muri no minsi ko ari cyo nkomoko yamwe nayo matati umuhuza w'Abarundi afite ica gisaba.
Biraboneka yuko mu no minsi ibibazo by'amatongo ni ibibazo bihambaye cyane, kandi biragaragara yuko rimwe na rimwe abagira ico gisata batavyitwaramo neza ugasanga batanze itongo matongo y'abantu cyangwa ugasanga batanze itongo risanzwe ryararonswe n'ubundi rimwe n'ugasanga itongo rimwe rironse abantu babiri cyangwa batatu. Icyo dushima nuko Leta y'u Burundi twarumvise yuko yamaze gusaba yuko nk'abakoze bya gikorwa cyo kubuterere bagatanga ibibanza hajya ahantu yuko boshikiza ubutungane bagahanwa ibyo turabikenguruka cyane kuko nukumenya yuko nabari mu buzi bwa leta bashaka gukora amakosa iyo yakoze rero cyo dusaba nuko ryabwiza cyane cyane rigejwe gukurikirana abakoze amakosa bagatuma leta ihomba yuko ryo gukurikizwa mu bice byanjye byose
uwamaze kwitura umuhuza harimo kandi abanyabuterere mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura nabo mu gasenyi ka komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura basabwa kuvaho baba ku mvu zitandukanye umuhuza akabahumuriza amenyesha ko amadosiye yabo ariko arigwa kandi ko mu minsi ya vuba ibiro vyiwe bizoba hinyishu Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste mu gihe w'ubushikanganje bw'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bwatanguye umugambi wo gusubiramo ibiciro hisunzwe imirwi y'abantu n'ukuntu babayeho abatuye mu karere ka Rusizi mu rengero rw'u Rwanda basaba kwiyungingo yufatwa hakozwe amatohoza kugira ngo ingingo zizofatwa ntizizohindurwe nk'uko byabaye mbere n'inkuru ya Temistocle Mutijima umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda
ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko ishyirwa ry'abaturage mu byiciro rigamije gukora igenamigambi rihamye no kugenzura ko abaturage bagenda bivana mu bukene hagendewe kuri gahunda bwashyizeho zigamije iterambere buvuga kuko gushyirwa kwabo mu byiciro byagiye bikorerwa mu nama mu midugudu abaturage ubwabo akaba aribo bagira uruhare mu kwemeza igiciro bagenzi babo bashyizwemo abaturage mu mirenge itandukanye igize akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda bo bavuga ko ishyirwa mu byiciro riheruka mu mwaka w'2016 ryakoranywe inenge nyinshi kuko amakuru batanze yagiye ahindurwa n'abayobozi babo mu nzego z'ibanze
twatanze amakuru ariko nyuma biza guhindurwa ahubwo ugasanga ngo kondisi igiye kugenderwaho nyine ndatanga urugero nk'iwacu mu kagari ka Butanda mu mudugudu wacu ngo barajya bafata umuntu ufite abana benshi ngo niwe uraza mu cyambere ugasanga nge ngo warushinze urugo ico gihe ndasigwa mu cyagatatu kandi ku ngufu byo bintu nakarengane ibintu by'ibyiciro ntabwo twebwe amakuru ariyo yagendewe
cyane gutanga uko amakuru tumaze kuyatanga baza kugaruka ngo nukujya kwiheba kunone wasanga ugasanga bakubise mu cyiciro cyagatatu kandi cyiciro cyagatatu utagikwiriye
abo baturage bakavuga ko nyuma yo gushyirwa mu byiciro bitajyanye n'amikoro babayeho n'izo gahunda zakabaye zibafasha kuva mu bukene bazambuyeho uburenganzira ku buryo no kubuvamo bikomeza kugorana
umuntu afite gitare ebyiri ubu mpinga isambuye ibivuyemo tukagabana umuntu aba mu cyambere afite ya sambu ku buryo mpingamo buri mwaka ibivamo tukabigabura bikantunga bikanamutunga akabona na gahunda za leta kwa kari mu cyiciro cya mbere haza gahunda ya girinka we ntabwo ukwiye kuyifata uri mu cyagatatu haza ngo rugutanga ihene we nturimo uri mu cyagatatu haza ngo nugufata akazi mu muhanda we nturimo uri mu cyagatatu twararenganye mu byiciro ibyinshi byose turabibura nta gahunda tubonaho kubera ibyiciro twashyizwemo
kugira ngo uzabone mituweli y'abana batatu nawe wa kane ni ikibazo kugira ngo ayo mafaranga azaboneke ni bya bindi inahangaha bavuga ngo bagiye bataba ngo abagore babasiga mu nzu babona bazafungirwa mituweli ntaho bayikura bagahitamo bagahunga birahari cyane
mu gihe ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ha mu Rwanda kuri wa kane yatangije ibiganiro nyunguranabitekerezo mu rwego rwo kuzagera ku ishyirwaho ry'ibyiciro bivuguruye kandi ibitekerezo by'abaturage bakavuga ko bizahabwa uruhare runini ababo barasaba ko byakoranwa ubushishozi ibyo guhindura amakuru bitangiye ubwabo ntibyongere
akenshi ibibazo abaturage bafite bishingiye ku byiciro by'ubudehe ari nayo mpamvu tubisabira ngo nihaba kubivugurura muzajye mutuba hafi niba ari igihe cyo kubivugura mushamu dusure ayo makuru dutanze tuyatangemo hari murebe n'ibyiciro bategeneye ko aribyo dukwiriye ntibizongere ibi bintu kubaho kuko byongeye kubaho ndakeka n'amakimbirane ashobora kuvuka hagati mu miryango
nimutuvugire bihere kuyadube umudugudu kugira mu kagari kugira mu murenge igice nibera mu kabiri niba natwe uko bashaka kukwatugenda
kugeza ubu ibyiciro by'ubudehe bigenerwaho kuva mu mwaka w'2016 mu Rwanda ni bine bishingiye ku mikoro n'ubushobozi by'abaturage aho imibare y'inzego z'ubutegetsi igaragaza ko umubare munini w'abanyarwanda babarizwa mu cyiciro cya gatatu gifatwa nk'icy'abafite amikoro aringaniye n'ijanisha rya 55 n'ibice 7% ni mu cyiciro cya kane gifatwa nk'icy'abakire aricyo kibarizwamo bake ku ijanisha rya 0.5% icyiciro cya gatatu kandi ni nacyo kigaragaramo umubare munini w'abavuga ko barenganyijwe mu kugishyirwamo Temistocle Mutijima ishuri rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Kira ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
abana bavuka ku bakenyezi bagendana n'abagabo benshi barakeneye kuronswa urukundo n'icubahiro aho badafite gutukwa ibyo abavyeyi babo bakora abashoboye kuganira ni radio n'ijwi y'Amerika bemeza ko n'ibyo bakora bagerageza kunyegeza abana babo kugira ngo indero yabo ntitituke ni inkuru ya Francine ndiho kubgayo umenyesha makuru w'ijwi y'Amerika
Wata mafanga gihari. Awa gawa kandungu na wagenda wapungu. Kwa wana kuna hama na mafanga gihari.
Barazi nabo njene kuwa kuru mungutoroshe. Awa na wagenda na nawa gawa benshi. Wabona kubikunze wovava nura niyongeso. Baka rondirikindi bakora. Umremesha kiago tukwa gani liye. Aku kazi yaraga kodzi. Yamara harikera. Aho wana bironga mga mahera. Aratanga imanuru.
Awa gawa kandungu na wagenda wapungu. Kwa wana kuna hama na mafanga gihari. Sito kuko kera mafanga gihari wa wagawari benshi. Awa gawa na wabu wakesh wajya makari na namaira bafite kubibandanya kweri ubuzima n'ibyo buragoye ariko ukugenda umuntu abiva mu bukebuke bukebuke ukiyunganya muri tujya dukeyoronka ukagenda uva mu bukebuke nubwo bidashobokera bamwe ariko umuntu agapunguza koko ukugenda wongereza abagabo ni kugenda ujya muri risque yo kwandura cyane kwandanya wiyongereza ama risque y'urupfu si byiza ntibibonekera neza buri wese urazo cyaye nk'umwana gakura abigusangamo ntagufata neza ubishoboye ubivamo
umwe muri abo bakenyezi bagendana n'abagabo benshi na watubwira uko ivyo akora byose abihisha abana biwe kugira kingira indero yabo ntibazokurire muri iyo ngeso bakura ku muvyeyi akenshi yagiye guca amahera y'ijoro ashima kubabesha
kugira ngo muzane mu bana kiragoye kuko benshi abo tuba abo dukorana iyi migambi abana babo barabavyoye bivanye na hagi tahanye mugabo mwaborewe kwa cyusanga kuvuye kagiye kukononera ku mwana wawe cyo kenshi njya mu mahoteli n'ukuri
mugabo nkaho ugiye kurara ubasezerwa babwiye kugiye
haraho ndababwira nti hari umugwayi ngiye gucunga kwa muganga nkacenda bahenda nk'umugenzi batazi yavyaye yambwiye kumufasha ejo nagaruka naronka te n'unkesha nawe nkacenda mugenzi murazi ko arije nkimufasha ntarava mu bitaro urya yaravuye yo mbanze kindi kiwani ndabakubita umva nakazi kanje iyo maze kuhiga ikuntu kwedika abana ntibavuga gukurikirana umwuga wawe ntuburu kubabesha
twarashitse ahabo bakenyezi baba tuyaga n'umuvyeyi yakuze muri bo yatubwiye ko vyukuri abo bakenyezi bagendana n'abagabo benshi bahisha abana babo buzima baba basanzwe barimwo iyo bishitse naho bakabimenya abo bavyeyi bakuze biyegereza abo bana
abana babo keshi turabahanura hariho nkabo ucusanga baragiye no mu bigo cyangwa ugasanga bagiye barabaha abandi bantu babarera turafise nkaba ba damu babiri abana babo umwana wiwe yarageze muri cyenda nawe netubona ko atanguye kwadukana ingeso ya nyina hama bacira muhundi mu mama w'umurereji abari wa murera tukagerageza kuja turabahanura tubereka yuko mama wabo yanduye umugera hamwe bitwaye nabi nabo bashobora no kwandura umugera tukagerageza nyine buhoro 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 na rwaruka gubona gone ntigumva mugabo duhoza ko duhanura akeshi ntibemera ntibaba babyifuza nyine ko abana babo babimenya keshi no gufata imiti usanga abanyegeza abo bana kubera baravuga ati umwana ariko arakura niyamenya ko ngendana umugera kandi abona haje abagabo bizomera intambamye
Daisy Pierre Claver ni umuyobozi nshingwa bikogwa mu ishyirahamwe ABS mu byo rijejwe harimo gufasha abagendana umugera wa sida aremeza ko bamaze kubona kwabo bakenyezi baronse ubafasha mu migambi yo kwiteza imbere atakibuza ko bavavanura niyo ngeso batoye kuyo batungira imiryango
twabahinyiza ati nyawe nabwira ikizoro nyangana ku sida ikibandukire ikibandanye kiragati nganda ni mumenyere gukoresha agafuko hanyuma mwongere mubare muti nabo bakire banyu utemye bakoresha asubira inyuma kubera nubuye umugabo batoku burara nuburamu twatwa mahayi byo kugira ngo abandanye ba ku munsi ku munsi rero turafise matemanya kemeshe ibyo rero byarakinze nacyo bituma nkumbure mbona yuko bihari urundo sagira mbere basida cyagiye bigenda bigabanuka
muri ABS bashima ko abakenyezi bagendana n'abagabo benshi bahimirije harabamaze gutahura ko kuvavanura niyo ngeso ari ngombwa Francine ndio kubgaye Bujumbura kubwijwe rya Amerika
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda uruhara rw'abakenyezi mu kugwanira amahoro hagati y'abahutu n'abatutsi mu bihe by'intambara mu Burundi rwari ntangere nivyo umukenyezi Christina Ntahe yahoze ari umumenyesha makuru avuga mu gitabo ciwe gishasha aheruka gusohora mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Oriana Itangishaka mu kanya atangura avuga icatumye ategura ico gitabo
gituma nafashe akanya kugira ngo ndabyandike byavuye kubishinga ntahe abakenyezi nahora numva mu kiganiro nakora aho nakora mu ishyirahamwe Search for Common Ground y'Abanyamerika nkumva neza yuko ivyo bariko baravuga byo bishinga ntahe byabo ingendo yabo mu ntambara yadutse 93 ushika naho bagenda baronderana nkuko mwabyumvise gushika na kandi baronderana batari no mu bwoko bumwe hirya no hino ku mitumba gushika naho bashobora no kuhasiga ubuzima ariko kandi muri ico kiganiro wari umwanya muto cyane ibaze nari ikiganiro 1:20 gusa ariko muri ya 1:20 daba ikiganiro ngene gikozwe daba ya twatundi bashira hejuru indicative de début de fin bacushiramo nabandi bose benshi bayibonye muri ico kiganiro nari nshise nk'abantu bashika batandatu batigezwe kuvuga mugabo umumese akavuga n'umuntu tudakwiye ndagira nti ibi bintu byabaye imfagusa mu gihe nto bisubiramo gato ndabyandika neza kugira ngo Imana ifashije nzo bishira habona abarundi babone intambwe abo bakenyezi b'intwari bibagiwe urazi ko mu rundi twibagira n'ingoga kugira ngo abantu baje babimenye nico cabintumye uravye n'ahantu navyanditse ni vya kera cyane bavuze 2013 ariko nabitanguye kuvyandika mu 2001, 2002 inkaratasi ziriko n'ubu wenda bishitse ariko inkaratasi zamaze n'ubusaza urumva zimaze imyaka myinshi cyane iyo cyabintumye ndashaka gushyira abona ubutwari bw'abo bakenyezi na cyane cyane kandi n'abakenyezi babirimiye nibo bafashe iya mbere ego cyane nibo benshi muri icyo gitabo
ukuri mwebwe rero
bamwe batazi n'ugusoma no kwandika
umva ndakeka bashima cyane ko nawe ashobora kuvyegeranya byose kuri mwebwe rero umukenyezi afise uruhara rukomeye cyane mu gihugu kandi murifuza ko ubwo ruhara rwabo rutokwibagirwa cyane cyane ku mateka y'igihugu abana bakanabyiga bakanamenya ibyo bakoze
ego cyane umukenyezi afite uruhara ntangire mu buzima bw'igihugu urabona umukenyezi niwe ari bungenga aribaruka aravyara ararira umukenyezi afise uruhara runini cyane gose mu bisata byose by'igihugu hanyuma ngatangira nti abo bakenyezi bo hirya no hino nakubwiye ko benshi arabirimiye batari bazi no gusoma no kwandika ndavuga nti none kwegume ko ari abantu bato batakumbura tanu wamenya tanu uzomenya n'ibyo bakoze reka ndabishyira ahabona bizoheze bifashe urugwaruka rwacu abo bana bacu abariho n'abazovuga igitabo ntigihera bajye bagire bati none byagenze uko mbega none tweho ko tumenye kahize tuba tuzi ko kahize gategura kazoza dufatiki twifate gute imbere y'indyane zishobora gusubira gutera indyane z'amoko indyane za politike indyane z'intara bose babibone neza bagire bati n'abandi barabishoboye na twebwe dutegeze gufata iya mbere kugira tubakurikire
ni vyiza cyane ahubwo naronse n'akaryo ko kuvugana n'umwe mu bahinga bakurikiranira hafi kahise k'igihugu cy'u Burundi n'umwanditsi kandi kubijanye n'imico kama y'u Burundi aheruka kugirisha inama conference mu Burundi kubijanye n'uruhara rw'umukenyezi n'umwigeme mu gihugu yitwa Patrice Ntafatiro ari muri Canada n'umutimbo kama arandika byinshi cyane kuri kahise k'igihugu cy'u Burundi ngibi bimwe mu byo ikirije nawe nyine ndamubajije kubijanye n'uruhara rw'umukenyezi mu gihugu cy'u Burundi tumutega amatwi
umukenyezi ni inkingi y'umuryango kandi igihugu nacyo kigizwe n'umuntu umwe hanyuma kikagirwa n'imiryango hanyuma byose bikaca biduka uwo mugore akava muhira akaja kuri clan akaja ku bwoko akaja no ku Burundi hajya umukuru w'igihugu yaba adafise umugore bumvikana adafise umugore bakundana hariho ingingo zimwe zimwe umukuru w'igihugu yofata twese tukumirwa no kuvuga ko umugore umukenyezi ari nkingi y'igihugu si nico gusa umukenyezi ni nkingi y'isi yose umukenyezi ni inkingi y'u Burundi ni nkingi y'igihugu gusa kandi kano kongera ko nuko abakenyezi ku isi yose ari benshi abakenyezi rero bamaze kuba benshi naha bagabo kwikaza gute tubwiriza kuba dutwagwa n'abakenyezi wakoze
aka kanu iyongeye ko kantu wengeje cyane ko bakenyezi kwiye gutwara isi ariko kuri mwebwe namwe n'ibyo mwari muhejeje kuvuga muti mukenyezi kumbure ni inkingi y'igihugu kandi ibyo bakora mu gihugu bikwiye gushigwa habona mu bitabo kandi ntivyibagigwe none muri ko muraja madame ntahe kurubuga mwegeranya aya makuru ibyo bakoze abandi bakenyezi bavyakiriye bate bumvise yuko muri ko murashira uruhara runini kuri kahise k'ibintu byiza abakenyezi bakoze bavyakiriye gute barabishimye nabo nyene igikorwa ari kurakora
ego cyane barabishimye gose kuko ntibanavyemera washaka ntibanavyemera ko bangira bati none wewe ego uri kura vyakira turazi bumenyesha makuru uri kura jahijya no hindi ego uri kura ifata amajwi uzobicisha ku radio ni bwabo barabimenyereye barabimenyereye ariko ndababwira nti mu myaka iri imbere naje nta nibyo naje nkibikorwa ndi gico cyane nari nzi ko nzokora igitabo ya nagira nti reka mbire nkora akazi hanyuma ngende kiganiro giceho mugabo ndize gutya nkaguma nivira niyumvira jenyine niyumvira jenyine ata icyo kiganira nta n'ikintu kinini rega cyashikaga none ko umwe yavuga n'umuntu tudakwiye abandi bakaca bavuga hirya no hino mugabo kandi ntibavuge ibyo nyine urumva nta nkuru y'ukuri yabaho mugabo nyuma ndiko ndababwira nti erega naravuye yo washaka narasezeye naragiye mu karuko k'imyaka nari twari twaragumanye nkaza ndalonda barondera ndondera ufite telefone hafi yawe tuvugana erega mugabo ni ndashobora kuzabishyira mu gitabo mugabo ntibabyemera bagira ati oya nta gitabo abandi bose ntibamubaza badufata amajwi bakadufata amafoto bakaza bakumviriza ntibaca bigiye icyo gitabo wowe uzokigira gute aterega umuntu muto muto ntabumwibuka ntizuzo nta uzotwibuka bama baza badufata bagenda abwira ndi burya rero uko nabikora nkababwira ntirega burya ndashobora biriko biragenda masha mwego gerageze barumiwe rero barumiwe bumvise ko bati twebwe batuma tuturagiye mu gitabo kereka igitabo ibintu mwakoze n'igitangaza kandi namwe mutari mworohewe mugenda mwiyegeza mugenda babatera amabuye mugenda babahoga mugenda mugaruka mu bwoko bwanyu bababoha mu bundi bwoko mubababoha kimuje kuturondera abasi bashimisaka batumare nibwo kandi bakabigira benshi babuze n'abawo bw'abacuya twebwe nitwe tubura abana bacu mu ntambara nitwe tubura abagabo bacu nitwe duturatura nitwe turara mu ishyamba ubu rero harageze ko tuva hasi kandi babigira batanaraganye ukabona nk'abikaruzi bariko barabikora barondera ubwo bumwe barondera urwo rukundo barondera gusubirana mu mpisho nabo bahorana bamwe bari mu makambi y'impunzi bambe mu masike abandi bari ku mitumba nabo ku mitumba erega barigeze hose mu gihugu barigeze bitwa ko ari mugongo bahutse barigeze guhunga barahunga bagarutse mu nyuma mugabo agatima ati none wa umuntu twahora duhana umunyu twahora duhana amazi yahora mpemburira umwana none reka ngende gutyo abakenyezi bati twebwe turavuye hasi turaza ego
madame rero mu gihugu nk'uko mwabyumvise muhinga Patrice yabivuze nayo nyine yuko uruhara rw'abakenyezi ni uruhara rukomeye cyane we yanagiye igiriye akavuga ati abakenyezi ni nabo benshi ku isi kumbure bashobora no kuzotwara isi kubijanye no gutwara mu nzego canke mu nzego zitandukanye urugero bageze ko ibitigiri bageze ko kuko nka kera turabizi yuko bari bake mu nzego bari bake mu ntwaro kuri mwebwe urugero bageze ko rurashimishije
bavuga ko urugero mu nzego ari 30%. None wumva bamaze kuvuga ko bakenyezi mu Burundi ari bo benshi umva 30% none bakwiye bari bakwiye kuduha 50-56 rero rega abakenyezi barabishoboye baduha 60% abakenyezi barabishoboye n'ukuri nta none ko bafite ubwenge cyo kimwe n'abagabo naho nyine usanga bafite imirimo itandukanye kandi myinshi ihagaze ku mukenyezi urabona umukenyezi umwanditsi yavuze ko ari umukenyezi ari inkingi y'igihugu kandi n'inkingi ariko kandi uravyo no umurandu mukenyezi mu rugo izo mu rugo biratuma nakazi gashobora guhungabana urabona umwana agwaye tuvuge nawe bari muje umwana agwaye cyangwa umukozi akagenda uwo mukenyezi naho yo bari hehe umwana akagwara usanga ariwe kenshi bivuze ko hariho abagabo badatwara abana kwa muganga usanga kenshi ari umukenyezi aciye gutonda kwa muganga aho wa mukenyezi umukozi agiye akamara iminsi umukenyezi niwe akuma arondera kanya ingene agaruka kurabinyere yotunganya itumuhira gutyo ariko izo ntizotuma yuko umukenyezi abakenyezi baba koko abantu baboneka mu ntwaro ariko kandi kuboneka mu ntwaro ntibishimishije gusa byonyine bakanaboneka n'akamaro bamariye abandi bakenyezi bakabegera cyane bakegera abandi bakenyezi bo ku nzego zo hasi bakabagira inama bakabateza imbere ego barabikora mugabo sinovuga kwari ku ntambwe ishimishije
guterana intege
ariko barabikora ariko ngira ngo boba benshi navuga nti boba benshi tukaronka abantu 65% to 50% yego basireke kwikunda tugire 50% boterana intege kuruta boronka abandi bakenyezi bogira kunguko kuruta
urakoze cyane abo mwashize ahabona cyane cyane mu gitabo cyanyu umuraza kugerageza kutubwira zimwe mu ntahe mwaza murumva mutashobora kuronka kanya kazo tuzumve
izo bishinga ntahe reka tuhere ngaha mu kinama muri zone kinama muri komine ntahangwa hari abakenyezi babiri umutukazi n'umututsikazi ari barakundana bari mu ishyirahamwe rimwe kera mugabo intambara iteye baratandukana bamwe barahunga urumva kinama nta mututsi yasiye kurangwa mu kinama bake bahunga bitera baja aha muri zone ya Cibitoke abahutu bari muri zone ya Cibitoke bake bagenda mu kinama ubwo rero cyagiye kugeraho babakenyezi babiri Georges Mahuera n'uwundi umwe hageze ahantu bahunguka bagaruka mu makaritsiye yabo mu kinama basanga inzu zarabaye musaka amabarabara yabo musaka zose zabaye musaka hama sizige nahuye na wa mugenzi wiwe bumvisha hariya ku isoko batangura gutinyana ati nina muramuka none haranyitse mega gira ndiko ndamurondera ku iki gucyo mugaba barahuye baraganira buhoro buhoro hanyuma bahana umubonano aho bahurira nyuma basanze byarabaye nazo ati none nta muntu n'umwe akivugana n'uwundi kinama yose baragiye none tugire ega bace batangura guhana guca gukina umupira w'amaguru bambaye ibitenge bakenyeye ibitenge bagira bati reka tujye gutera umupira hanyuma babita babasaze bo mu kinama umwe arumvise ko mu kinama ngo hariho ngo abantu ngo abakenyezi basaze ngo bajya gutera umupira ngo reka tujye kuraba umuntu akanyaguruka iyo ari akava mu Cibitoke agaca agahurira n'ubundi agarutse ava mu kinama uracariho bakaca binjije igoro bakaca batangura gutwenga ngo basaze buno nyene buhoro mbega waba babasaze bahava basubira gukina abantu baterana gutyo baje kuraba abo basaze mu kinama batera umupira
nshuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha ariko imbere ya harika tubibutse ko hariho inkuru iri kwirashika mu kanya iri kwiraba muri iki gihe turiko turabashikiriza amakuru ivuga ko Perezida Trump yafashe ingingo yo mu bihe bigoye igihugu akaba rero ayifashe kugira ngo ashobore kuronka umutahe wo kuzokubaka urukuta ruri hagati ya Mexico na Amerika inyuma yaho inama ishinga amateka itamuhereye umutahe warukwiye iyo ngingo rero ariko arayishikiriza muri aka kanya ni mu kanya rero turaza kubaha amakuru idonido iyo nkuru makuru yacu ari imbere ndetse rero mwese mwaduteze amatwi turabashimiye cyane rwose turashimiye kandi na engineer Patrick yadufashe mu nyabwo ivyuma hamwe na Fatou yadufashe kugiranya ibiganiro twabateguriye reka kandi tubibutse ko mu Burundi twumvikane ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda twumvikane kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.8 n'ibice bitatu turabashimiye rero nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatekamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro. n'umugoroba mwiza mwese.